yenera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Itariki 21 z'uku kwezi kw'icumi abarundi bazoba bibuka imyaka 26 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Inyuma y'iryo gandagugwa haradutse ubwicanyi mbere no mu myaka ikurikira injyane hagati y'abarundi zarabandanije. N'ubu abarundi 400,000 barahunze Burundi. Muri izo njyane urwaruka rwaragizemwo uruhara rukomeye mu gutoteza abo badasangiye ubwoko canke ivyiyumviro vya politike. None uruhara rw'urwaruka ngo baruruhe mu kugarukana amahoro mu Burundi no kwirinda ko Burundi bwo kwama mu njyane. Ico nico kibazo urwaruka tuvugana ruza kwishura ko mukanya.
Narabonye bitari bike bintu byinshi biteye ubwoba. Kuko abantu bazira ubusa
Nzeyimana ari muri kata habona ko urwaruka rushobora guterera mu gututu ubwicanyi n'ayandi mabi yose bafatanye mu nda.
Ari kugwaruka twimbere muri rusange abarundi twese two kugira bigandadaye kuko jambo yavuze munsi aronga insinzi yari ngo ijambo rihumuriza abarundi kugira gukundana. Harimo inyigisho nyinshi mu jambo ryiwe kuko twarikurikiza rikurikiranye ijambo yavuze twongera ubumwe twirinda injyane.
Tuje mu Burundi jo ati ugwaruka rwo kwirinda gucanamwo kubera inyungu z'abanyapolitike babigisha ivangura.
Je mugwaruka uhafise nuko twara mu burenganzira bwo gutangura neza imboni mvano igenda kugwa rya Melchior Ndadaye. Hanyuma twebwe mugwaruka tugafata ingingo yuko tutajanishwamo n'abanyapolitike abana bariya kubera inyungu zabo. Tugaharanira gushira hamwe nabo tudahuje ubwoko cyangwa tudahuje na biriya dusubire gucanamo ngo hagaruke igifunyabwo uhabuze ishaka rya bamwe na bariya kuko abanyapolitike bamwe bamwe barondera gucanisha urwaruka bababwira ati ni muri abamwe muri bariya mwe muri uwo mukambwe runaka rero nimukurikire bananka kubera bameze uku kubera bakoze.
Na Gade nuko abibona gwaruka kubwiwe ngo kwimvirira hamwe ivyabaye kugira ruhakure icigwa cyo kudasubira guhenduka.
Gwaruka ico mbona twahakura isomo tukamenya ko abanye politiki bashobora kuduhenda kandi iyo baduhenze bikurikira hanini bifata ugwaruka. Bakabona ivyakurikiye inyuma y'ikanda gukora cya Perezida Ndadaye kabona abo bari kumwe bahasize ubutima, impunzi zabayeho, impfubyi zabonetse, abapfakazi babonetse. Urwaruka rwo twebwe nyine dufise ingufu tukaraba tukareka guhendwa n'abariko bahiga inyungu zabo. N'ubu muri iyi minsi turimwo hari abariko barakoresha urwaruka muri ibi na biriya vyama vyavuzwe bigatangaza cane, aho twebwe urwaruka tutigera dukuye isomo muri ivyo vyarabaye. Ariko icari gikwiye nuko urwaruka babona ko aribo bagifise imyaka yo kubaho bakareka guhendwa, gikuru bakarondera kwiteza imbere.
Tugume i Burundi Vianney ati ukwiteza imbere ugwaruka rutizeye gufashwa n'abanyapolitiki nivyo bizofasha ugwaruka nyene kugira ico ruterere i Burundi.
Tiriko twaraba injyane zasindikaje igihugu cacu c'u Burundi gifatiye ku moko gifatiye kwigandagurwa ry'incungu na demokrasi na demikiro nukuri na kamara maza uriko uraraba nk'abantu bari ku butegetsi bagiye mu ishyamba bavuga ngo bagiye guhabuza demokrasi Imana irabafasha ibiganiro birarama barashika bashobora na tombora baratwara n'igihugu none uno munsi umuntu uvuga ngo bari kubarwana n'abandi atsinze bandi ugiye kuraba n'abatanguje urwo rugamba ukaraba ajya abanyangoma ukaraba bajya bapfuye ba Simoni Nyandwi bajya ba Jeruverushikiri bajya ba Kishasendegeya bitwa ba Wiramunyemba bazi ba Nefutari ndetse n'abandi uno munsi urabona ko benshi bagore bo mu mahanga bamwe barapfuye abandi nabo barangaje icyo gituma rero uno munsi abantu bari ku butegetsi uno munsi mu bisanzwe bafashe gushyira no ku butegetsi n'izo ntambara bavuga benshi barabizi neza no kubona ko batarwanya yagiye ndiko ndaraba uno munsi ugaruka ikarurimo ni kujuragirika gusa bararuhenda ngo imama siko turarwana buca dutsinda ndenge ubu wobaza abarundi cyane cyane nk'ugwaruka uno munsi bari kubarwana n'abandi bazutsinda ryari ko mbona ugwaruka rwinshi uno munsi kugarijwe n'ubukene ubushomeri nta kazi kakiriho amaweni je barayirukanye uravye n'aya maradiyo kenshi yahora atanga n'ubuzi na nyine asigaye akorera hanze none nk'uno munsi ubona ariko bashabukora iki yagiye bukina agomba kubasaba nagomba gusaba ugwaruka nukuri turaje kaje ku Burundi kugira injyane zacu ziringa mu gihugu cyacu Burundi tuzivemo nuko ubwa mbere na mbere ugwaruka cyane cyane nk'abizi ntibureka kwigwa barahendwa baranze ubwenge buza barakurikirana kaje k'ibindi bihugu ingene byabaye mu ntambara mu bikava mu ntambara uno munsi bakaraba aho binshi ku banyepolitiki nabo ntibareke kwigwa barahenda abantu kuko uno munsi ugiye kuraba uwo mugambo uri ku butegetsi none kera ko barwana n'abakorora uno munsi si bo basangira imana ngo bari kubarondera ngo abishe ndadayi none abishe ndadayi aho bahunguka bava mu ishyamba ntibari babazi uno munsi ugiye kuraba ba busokoza bari kubarondera kubafata igihe yamugihe cya cyambere cy'umukuru w'igihugu bari bazi yuko nimba ari byo bari bazi ntiyari azi ko ari mu bishe ndadayi none umunsi ntibageze kumurondera icyo gituma mu bisanzwe ari ibintu by'inkinamico ugaruka rero niruhumure ubone bareke kwiga barahendwa hanyuma kwikirira gijyandaga emerikiyo barabona igihe yari yafashe ubutegetsi ingene yari yakoze neza agashyira imbere abantu b'ubwenge ku buryo n'umuntu yiga yavuga ati reka nage ndonde ubwo bwenge ndere sonsabe kumbure ibyo bazumushingiriye ubwo no munsi ko bikimeze ahubwo mbere umuntu yica akora nabi yiba niho bashimirwa.
Ikiganiro ni Ndafise Ijambo Jean Marie ari mu ikambi y'impunzi ya Nakivale muri Uganda ati ugwaruka gukora rushize ku muzirikanyi ko kazoza ku Burundi kari mu minwe yabo mu kwamirira kure basesa nkuyoze
uruhara rw'ugwaruka rw'u Burundi mu gutorera inyishu ibibazo igihugu cyacu kigizemo igihe nuko bwa mbere urwaruka rwirinda kuba basinda bibazwa mu bibazo igihugu kirimo kugeza uyu munsi rugatohoza impamvu hari umwumvikano muke cyane cyane mu politiki mu gihugu kandi tuzi ko hari intwari zagandaguwe handavuga nka Melchior Ndadaye icungu ya demokarasi mu gihugu ariko icyo yaharanira kikaba kugeza uyu munsi kitarigira kishikwa mu ngiro ahubwo dugasanga abagiye bose bamukurikira atabwo na gato bashize mu ngiro indoto ya Melchior Ndadaye. Nuko rero urwaruka dutegerezwa kuzirikana dukaraba impamvu bi byose biriko biraba icyo bivako kugira ngo turondere generation shasha zibona ugutandukanye nabo hambere ibibazo by'igihugu ibyo byofasha kugira ngo igihugu kive mu ngorane tugizemo igihe. Ikigira kabiri nuko uwaruka gutabonamwo kumenga ubuzima bwacu bufise n'aba bari mu butegetsi ariko tukobona neza ku buzima bw'iwacu urwaruka ari twebwe dutegerezwa kubwironderera dukamenya ko mu Burundi bw'ejo tuzoba natwe dukeneye kwibonera ibyo twarondeye kwibonera intambwe twateye mu byiyumviro byacu. Rero nashaka gutera ka mugwaruka tuzirikane neza ko igihugu ari cyacu kandi ari twebwe tugifise amahirwe y'ugushobora kukibamwo gusumba babadukurira kwifatanya nabo bari ko baragitabagura nta kindi tuba turiko turakora tuba dusana bari ko bari shirimiko z'imwijosi dukimanika ejo dukagiriza abandi ko aribo batwishe natwe ari twe twiyishe.
Narabonye abantu barakwa
David ari mu Rwanda ati ugaruka go kwima matwi abaruteranya mu kwirinda injyane mu Burundi
cyangwa gwacu bubara n'umbonemere nuko twagwanyigisha mbi cyane cyane ngiye zabanye politike gutanga akubwira abana akabameze kwa anaka ni babi abana akabagize ibi tugagira umutima uko ndi gihugu kwikorera no kucigura hama ugaruka cyibwenge ugafasha rwenzi kwa piriritse mu bwenge cyane Nurundi goza kugira ngo birinde inyigisho mbi uravye ibintu byakurikiye ya umpresident de kwicwa ni yakoze no gwaruka ubwo kuno gwahenzwe rero gubandi maramengo gwaruka go tuge abona ko ndagwe kene kubaho mu guca amahoro kene rutege imbere ukirinda inyigisho mbi bya politique de cyangwa cy'abantu tuhane na mahoro twiterambere ko n'iyo kazaza ka twigisha abagenzi bacu hama tukavyaza
Tuandanirize ikiganiro kugwaruka ruri mu makambi y'impunzi muri Tanzania Esteric ari mu kambi yanduta ati ugwaruka guharanira ubutungane kuri bose rukirinda amacakubiri yaturuka hose
Natwe bunkabe ni igihugu nanje ndimo novuga ati hari umuntu dusanga rikazira ikintu atazi ukazusanga arafashwe usanga ariko yagirizwa ikintu abazi ibintu atazi iyo yazananye kandi tazimi iyo ubita umutwe ari nayo mpamvu n'abandi baza bavuga ati twese twarabuze kandi birazwi yuko twese twabuze angombye kuvuga uko nk'abangombye kuvuga yuko izindyane zigenda zikurikirana ikintu cy'ubwoko mu Burundi ukadusanga turiko turihorera ubwoko naho Mungi aneza gwezi kurikira mungo rufu Sumutwa, sumututsi, sumuhutu Tuwese twaravuze None mwumva tugiye turihora na tukotiwa tukagizanya hehe Nanu yote yosigara Se twohira none igihugu cyose cyubakwa n'abandi Ahubwo cyo nosaba novuga ati Ibyo bintu nibihagarare twubake igihugu ndetse n'abatari mu gihugu bagaruke bubake igihugu kuko naka yamaze kumva yuko bashaka kumushyira kiremenanye y'ibintu atazi naguma mu gihugu arahunga kugira cungure agatwe kiwe uretse nabo bavuga ati urupfu naho rutari urahunga kugira cungure agatwe kawe ukavuga ati nzopfejo tinzobe ndapfejo umugabo urupfu rwaha ndaruhunge ubwo numvise ngaha ndaruhunge akagenda ariko arondera ubukiriro bw'umwisi n'ingahe canke bw'amayinga n'angahe nayo mpamvu ibigumye bigenda uko twese tuzomarana kandi tuzohera twese nyine nk'ifu y'imijira duhunga ibihugu ariko je cyo nosaba nk'ugwaruka nuko ivyo byohera twese twarabuze hama tukagaruka mu gihugu tukubaka igihugu igihugu kagira iterambere
Leo nawe ati tureke kuraba inyuma kugira ngo twubake Burundi butekanye nawe nyene akaba ari mu kambi ya Nduta.
Naje nkugwaruka ico mbona ko kora nuko urengera ibitandukanye na cyane cyane iby'ubwoko hanyuma ibyaka ise tukabyibagira ahubwo tukaraba ibya ejo haja umbure Nico cyonyine kizotuma dushobora kuva muri ibi bintu bibi turimo uno munsi n'ejo haza twakigemo nawe no kwita abasokuru baturaze kuko uno munsi nimba kakiri abaza bavuga ngo ubwoko bw'abahutu bwari cy'abatutsi abatutsi bwari cy'abahutu ibindi bintu tudashobora kubivamo ariko nitwibagire ibyo ngibyo twebwe nk'ugwaruka tudashobora kuva muri ibi uno munsi politiki hari baba bari ku butegetsi uno munsi cyangwa abatari ku butegetsi na cyane cyane bitunga iby'ubwoko na cyane cyane ugwaruka rukoreshwa nk'isunge iby'ubwoko kuko uno munsi Seni bedef bediravuga ati hari nk'umugambwe washyizeho n'ubwoko bw'abahutu uno munsi rero bikabonekana ko bagifite amatsiko canke ukwihora horana kivyabaye mu bihe byarenganye ugwaruka gwari byo gwose ruvuka mu Burundi duhamagariranira ku ngubumwe kujya hamwe tukavugana hanyuma tukaraba icyo twakora cyangwa giteza imbere igihugu n'imiryango yacu ya kibaru ikibazo ko bijya mu ngiro ni uko habuze bagwagasere ni uko habuze bandadayimerikiyeri kugeza uno munsi barapfuye bakabajyana n'imigambi yabo yose rero ntiturabona aboza bafite ibyitegererezo cyangwa ibarabira ku byiza byinshi bari bariko barategura bazanira igihugu rero politike y'u Burundi itarahinduka ibyo ntitudashobora kuzamo igihe umunsi byoshika tukaronka uburongozi bwiza ndizera ko twebwe nk'ugwaruka ibyo bagwagasore bashyitse ko ibyo bandadayi bashyitse ko tuzoshobora kubishikaho
tuherahereze kuri Sadi ari Mtenderi arerekana ingene hamwe ugwaruka rwoshira imbere gushyira hamwe Uburundi bwogira amahoro
kujya ko njyewe ugwaruka niko nditegereza nicyo ugiye kuraba abanyapolitike nacyo boshika ko nabo nyine badakoresha ndi ugwaruka rero nuko twambiye tubibona ugwaruka bwagiye rutabwa inyuma abandi bagakoresha ingufu nyinshi benshi basanga batanashobore bagira bakabata inyuma abandi narabize bakabica ariko bose usanga utwe turakorera abanyapolitike ndabwo uruhara twende fise ku gikuru bwa mbere no kugaruka twobyuzanye ukuri tukamenya ukuri tukatahura ko igihugu ari cy'iwacu ubucanyi twe bwabaye tukabwiga ko tugasahura yuko bwabaye n'ubudukoreshejwe kandi dufise abantu bari bashaka kwishyikira ku nyungu zabo rero n'ikintu twakora gihambaye kandi gikomeye ni uko twatahura hanyuma n'ibintu byo guharanira kuko ugaruka benshi bwaramaze kugira ibikomere ku mutima twatewemo inyigisho mbi benshi byaragira ko tumaze gutangira kuvuga ngo icyo duhindiye ku by'ukuri ejo bazita cyane
ganiro ndafisi jambo mwariko murumviriza aniho kigarukiye twaganiriye ku ruhara kugwaruka mu kwirinda injyane ziguma zihe ku Burundi ukumvikana no gushira hamwe bigije inyuma ibibatandukanya no kwirinda abanyapolitike babateranya bakabakoresha ku nyungu zabo nivyo ahanini gwaruka kwashikije ko byo tuma ubwicanyi buranduranwa n'imizi mu Burundi ari kumwe na Francine Kanyange kuri micro na Theodomia mu buhinga bw'ivyuma turakengurukiye naho kwa gatatu za
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.